iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti muteza matu Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe ku inogenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewidiane na Hazwe ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya.
Twarabonye yuko ari kibazo gishobora gutera iyindi ntambara y'ubundi bwoko abafise nk'abagore bakurikiye Zeriya twabahanura yuko bakwihangana kuko twebwe nko mu ntwaro dushobora kumuraganisha kandi tuzi ko hari umugore wa mbere baraganye azwi n'amategeko.
Ni Jean Bosco Nduwimana mustaneri wa commune Musigati ntara ya Bubanza avuga ku kibazo cingo zibaye mu miriro inyuma yaho abapfasoni bari barataye abagabo babo bagarukiye bagakurikira witwa Zebia muri Kongo bariko baratahuka bagasanga baraharitswe. Inkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko muri Republika ya Centrafrica intambara zishobora gusubira kwaduka umwanya n'umwanya. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'ishami rya ONU giharanira gateka kazi na muntu kuri no wa kabiri Zeid Ra'ad Al Hussein yatangaje ko agahingwe kari ku mugwa mukuru ibangi no mu bisagara binini binini gashobora guhungabanywa n'inture kaziri mu bisagara bito bito. Mumenya ko mu ndwi heze abantu bashika kwijana baguye muri izo ntambara baharugwa mu bihumbi bagahunga bivuye ku ntambara ziri hagati y'abayisilamu n'abakristu. Izo ntambara zarahitanye kandi abasirikare batandatu bishiramwe mpuzamakungu ONU baguye mu gitero cakozwe n'umugwi w'abagwanyi b'abakirisu mu gisagara ca Bangassou gihana urubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bamwe mu banyagihugu bagizwe ahanini n'abapfakazi hamwe n'impfuvyi bakaba barakoze imyiyerekano bagana umugwa mukuru mu ntumbero yo gusaba ko leta yohagurukira ico kibazo ubwo bwicanyi bugahera. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta z'Ubumwe za Amerika ntivyorohewe kuri no wa kabiri igihe hasohoka ivyegeranyo vyemeza ko Perezida Donald Trump yasavye James Comey aheruka gukomborwa amabanga yo kurongora ibiro bijejwe gutohoza ivyaha FBI ko yohagarika amatohoza yariko arakogwa ku migenderanire bamwe muri basoma mbike ba Trump boba baragiranye n'igihugu c'u Burusiya igihe Perezida Trump yariko yamamariza kuba umukuru w'igihugu. Itangazo ryasohowe na Leta ya Amerika rihakana ivyo vyegeranyo ni mu gihe hari impungenge kwijanye n'uko Perezida Trump yoba yaragerageje guhagarika amatohoza yariko arakogwa na Comey kuvyerekeye ukwivanga ku Rusiya amatora ya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Inyuma yaho hasohokeye ivyo birego abagize inama nshingamateka harimo n'abarepublikane Trump aturukamwo bakaba bace bihutira gusaba ko James Comey yorengukishwa imbere y'ubwo rwego kugira ngo abisigure. Yamara Comey akaba yari yatangaje mu minsi heze ko atazokwisigura kuri ivyo birego kiretse abikoze ku mugaragaro. Abimukira baharugwa mu majana baturuka muri Afrika baba mu buraruko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Leta ya Minnesota bashobora gutakaza ubuhungiro basanganywe bubaha uburenganzira bwo kuba vy'agategekanyo muri Amerika. Abashika ku 5,000 nibo baharugwa mu baronkejwe ubwo buhungiro mu mwaka wa 2014 bivuye ko ibihugu baturukamwo arivyo Liberia, Guinea na Sierra Leone vyari bibangamiwe n'ikiza ca Ebola. Abdullah Yakia Tamba umuyobozi mukuru mu gisata kijeje abimukira baturuka muri Afrika muri Leta ya Minnesota avuga ko abari hagati y'amajana 200 hamwe n'amajana 500 ari bo begwa n'iyo ngingo. Kiatamba akamenyesha ko akiri kare kugira iyo ngingo ifatwe kandi ko bigoye kumenya abamaze gutahuka mu bihugu byabo canke bamaze kuronswa ubuhungiro uko bangana. Nshuti mukunda Ijwi rya Amerika ino radio muriyumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abari ku butaka bw'u Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu bitandukanye muciye kuri internet yacu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe bamwe mu bagabo batawe nabo bubakanye muri commune Musigati ntara ya Bubanza i Burundi bagakurikira uwitwa Zebia yemeza ko yerekwa n'Imana mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basaba ko abajejwe amategeko boborohereza bakahukana atakinze gusabwa. Ivyo babisaba nyuma yaho bamwe muri abakenyezi bariko baragaruka mu ngo bari bubatsemwo ariko bagashikira matati kuko basanga baraharitswe inyuma yo kuba barataye ingo mu kiringo kitari gito. Ivyinshi ku nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza.
Bamwe mu bakenyezi bo ku mitumba imwe yo muri commune Musigati bari bakurikiye Zebia muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'2015 bahaye bagaruka basanga abagabo babo barabaharitse. Muri kino gihe hari imiryango iri mu matati kubw'ivyo bivuye ko abo bakenyezi bagarutse bamwe batakiriwe. Shimira Imana Anastasia wo ku mutumba Kiziba haheze umwaka agarutse avuga ko yagize ibyago umwana agira kabiri w'umwaka arapfa acabona kugaruka kugira ngo afashanye ikigandaro n'uwo bari bubakanye ariko ntiyorohewe kuko atamwemereye kumwakira nkuko abitwiganira.
Nace ndamutelefona acambwira ngo umunsi nzaza kugutore ndamugati jenza za kwa gatatu. Kwa gatatu shatu wanani kuri rusitse arambaza ati none umwana ati vyagenze gute ati jewe umwana ati naragerageje kupfutsa biranga ati umwana ati apfa maracika ati jewe nuko vyangende ntakundi ngo ngo dutahe. Hama dushitse no mu nza dushitse hano ku isedere aca muganga burya wewe ngo nuko umutaha muhira ngo jewe ngo sindagukenera ngo umuntu ngo azabanzane kubisubiramo. Hama bigenze uko jewe nashe ntamuhira ndicara ndatekereza.
Umushinga ntawe wiwe Nzokira Ntevye Eric w'imyaka 31 avuga ko atashobora kuguma yihanganye atazi igihe azogarukira. Agashavu yari afise kunyuwe n'uko uwo mukenyezi atamusezeye akongera akamutwara abana bigatako akagaruka atazanye abakwiye. Inkurikizi kwabaye kumuharika.
Nagize ntaye nsanga umudamu yigiriye nta nukunsezera mbo bimaze no komemera uko hama ndarondeza mwe nkabi wabo hose rabura niho hahera imisi baca bamugwehe yuko yikereye nta muri Kongo. Ndarindiye jewe musango ndi impfuvye musango narigorewe atacefu cari ukuguru nifise niho hahera igihe ca ndarondera wundonderera utuzi.
Uyu mukenyezi nyene guharikwa na Stasia Shimira Imana avuga ko yituye abajeje intwaro agasaba ko bomutunganiriza mu gusubizwa umwana w'imyaka itatu arezwe n'umugabo yongeye akamuha nibirezo mu gihe atemeye ko basubirana.
Nashaka cyabangirimba batse ampinzo nderamo abana yo bakotse uyo mugore baramaze kubyarana umwana ubu rero akabavise umwana we wanje umugore w'ubuzima bayeho jemba nabayeho nabikubera yako yahageze ni kumupfutsa barasikana umapfuka ngo cyane undi ngo cyane jere nashaka ubutungane bwunshikiriza uwo mwana nzotse ndamuyikurikirane yongera mpane n'ahantu nshobora kurera abo bana.
Ku ruhande rw'abaharitse basaba ko nyabuna ubutungane bwo bahukanisha. Eric Nzokira Ntevye wo ku mutumba Kiziba numwe muri bo.
Naragize umubare umudasanzwe harahira ukwezi kose ntajya gushikaho na pimbi 260 gushikaho sikana na 50 kubera ibibazo gusa ndonda ndahera nsaba yuko se ntare yo twahukanisha.
Ariko rero bimwe mu by'amategeko yisunga kugira ngo yahukanishe abubakanye ni kurenga ibigo, guhohoteranira hamwe no kutaba bakirangura amabanga yabubatse. Urongoye Sentare y'Intango iri kumugwa mukuru wa commune Musigati Thierry Mucowayo abandanya avuga ko bibasaba umwanya w'amatohoza mu kwahukanisha. Aha ni mu gihe na dosiye ibanza guhererekanwa mu nzego z'ubutungane. Ibintu biruko kandi mu gihe usaba kwahukana aguma abana n'uwo bubakanye gushika Sentare ibahaye uruhusha wo kuvana nk'uko urongoye Sentare y'Intango abandanya avuga. Ku ruhande rw'abajeje intwaro amakenga ni menshi ku matati ashobora kwaduka mu miryango bivuye ko abo bantu bubatse bataye ingo badasezeye. Musitaneri wa komine Musigati Jean Bosco Nduwimana asaba abatawe nabo bubakanye kudacisha habo bakitura ubutungane.
Twarabonye yuko ari kibazo gishobora gutera iyindi ntambara y'ubundi bwoko. Twebwe rero abafise nk'abagore bagiye bakurikiye Zebia twabahanura yuko bakwihangana, hanyuma bibagoye bakagenda bakabaza sentare akabwira bati none twebwe bizogenda gute. Sentare iravyo amategeko uko avuga ikaba ibona yuko ubwo ruhusha bururonka by'uko baragana n'abandi bakaragana nabo bandi mugabo atari umuntu avyibwiye wenyene ngo nzana ubundi mugore, kuko twebwe nko mu ntwaro ndishobora kumuraganisha kandi tuzi ko hari umugore wa mbere baraganye azwi n'amategeko.
Twibutse ko Zebia yashinze isengero giwe ku mutumba w'Ibusinde muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'igihugu, isengero ritemewe n'amategeko na Ekereziya Katolika yahoze asengeramo ariko guca hungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'abamuyoboka. Muri kino gihe abajeje intwaro muri komine Musigati bavuga ko abantu bagera kuri 55 bo ku mitumba ya Masare, Kivyuka na Kiziba aribo bamaze kugaruka kuva mu kwindwi k'umwaka uheze kugeza muri kino gihe. Muntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika. Twemeye rero kuzorondera abanonosoye ivy'amadini kugira ngo bashobore kutubwira ico bagona kuri ico kibazo. Mukanya turatandukira avugwa makambi, ariko imbere yaho ino nkuru ivunaguye mu gihe leta y'u Burundi iri kwiritegurira kubaka ingoro y'amakoraniro y'inamashinga mateka na nkenguza mateka mu ntara ya Gitega. Amakenga ni menshi manyagihugu baba ku mutumba wa Nyabututsi wo muri komune ya Gitega hazokubakwa izo nyubako. Abanyagihugu barajwe ishinga nuko bashobora kunyarwa amatongo yabo kuko ngo babona ibikorwa vyo gupima amabarabara azojayo vyatanguye bataramenya ibijanye n'umuzibukiro bazohabwa. Aho ni mu gihe umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba hairutse kumenyesha ko habaye umwumvikano hagati ya bene ayo matongo na leta, ariko abanyagihugu bagahakana ko atamishikirano bigeze bagiranira na leta y'u Burundi. Ino nkuru dukesha umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana, turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Avugwa mu makambi cyahera na Kivale muri Uganda, impunzi z'abarundi bari mu ndwi bahariye kwigisha karanga ku Burundi. Higishwa abana bahunze igihugu bakiri bato cyane. Ihangiro nuko abana n'imiburiburi bomenya ururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi. Ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo.
Ururirimbo ruhagize igihugu cy'u Burundi ntibikwiye ko hari umwana n'umwe agwibagira canke ngo ntarumenye kumva zuko bari mu buhungiro. Icyo nico cyahagurukije ishirahamwe Sebuna Communauté Estudiantine de Burundi dona Kivare, ishirahamwe mu ntango ryari rihurikiyemo cyane cyane urwaruka rwari muri za kaminuza, ariko ubu bakaba banakira n'urwaruka rwo mu mashuri yisumbuye. Muri ubu buruhuko rero abana batanguye kuva kwa gatanu rusama uyu mwaka, Sebuna yahisemo gufata indwi kugira ngo batanguze icyo gikorwa cyo kumenyesha Burundi batoyi babo. Nkuko Ive Irakoze arongoye ishirahamwe Sebuna yabyiganiye Ijwi rya Amerika.
Iki gikorwa twatanguye ni igikorwa twateguye kugira ngo dufashe abana bari mu buruhuko encadrement y'abana bakiri bato, kandi ni n'akajyo keza kugira ngo dusangire abana bakiri bato tubabwire ibyerekeye Burundi no kugana kuvuga ko twebwe twahunze dukuze tuzi icyari cy'u Burundi, tuzi ururirimbo rw'uguhayagiza igihugu cyacu. Rero hamwe tutagize icyo dukoze ngo abana bahunze bafise imyaka itanu, itatu mbere n'abariko baravuka irino, kugira ngo icyo bazomenye n'imiburiburi ururirimbo ruhayagiza igihugu ikosereza barigi wacu. Rero iryo kosa ntitugomba ko ritugwa, ko nicyo gituma dufata aba bana bakiri mu kiruhuko tukabigisha.
Si ibyo gusa, abo bana baranigishwa Icyongereza.
Yellow banana, nothing else?
Me.
The first one.
Mm-hmm.
Okay,
Apple.
Okay. Fish.
Baranerekwa n'amareresi y'abana dessin animé mu Gifaransa. Aha. Ive Irakoze aratubwira akamaro k'ayo mareresi.
Na twa tureresi tw'abana, kuko abana barazikunda ariko ntibaronka akajyo. Rero turakishamo tukabereka utudese anime bakaraba, hama tukava twigishanya nibyo z'umuco kugira ngo ababana bavuke mu buhungiro mahanga ejo cyangwa ejo ejo nihagera ko bataha bazobe bazi koko ko ari abarundi kandi ako karanga bazokagumana rero ikitunezereza nuko abana ushobora kubona bariko bararyoherwa baraba utwo tuntu bakina baryohewe kumbura bishobora no kubibagiza n'ubuzima bubaba barimo
abana kuva ku myaka itandatu kugeza kuri 12 nibo bari bagenewe izo nyigisho ariko uyu munsi abana bose babyifuza barakigwa
abana turi kumwe n'abana twari twifuje ko abana ku myaka kuva ku myaka itandatu gushika kuri 12 ariko urasanga abana bakiri bato cyane kuko nabo kwangira umwana aje abaza bose turagerageza bamwe tukabagira ibyabo iyo hageze ibyo gukina iyo hageze iby'inyigisho tukaraba urugero baba bafise rw'imyaka hama akagira umwe araba ubwo rugero undi akajya ku rundi
muri ico gikorwa rero bishinze barafise ingorane cyane cyane zijanye n'uburyo
aho turi amatara asanzwe atahari kugira ngo uronke naho usharza ukamashini kugira ngo abana bashobore kuronka bashobore kuraba izo dessin anime n'ibintu bitoroshye ariko urya akagumya kuguma ko kandi mufise ubushaka nta kidashoboka
naho biri uko barafise icyifuzo ko ibyo bikogwa byobandanya no mu bundi buruhuko eka mbere bakanifatanya n'ayandi mashirahamwe y'impunzi zahunze ziva mu bindi bihugu atari Burundi
ikogwa rero murazi ko uburuhuko bwo hagati bumwe bubari butoyi nikizomarigiye kinini twifuza ko tuzokirangiza iyindwi niyarangira rero ico gikorwa kizobandanya mu bindi bihe ariko muri kigiruko kizorangirana n'iyindwi
twari twifuje kubikorana n'abandi basanzwe bava mu makominoti atandukanye tudasangiye n'igihugu ariko kubera uburuhuko usanga bari butoyi mu nteguro biratugora dusanga tubitunganya twenyine ariko nabo nyene turifuza ko ibikurikira tuzobitunganya turi kumwe kugira ngo ntidufashe gusa urwaruka rw'abarundi ariko n'abandi bava mu bindi bihugu dusangire izi nyigisho
tubamenyeshe ko uruhuko abanyeshuri barimo muri kino gihe uzorangira kwa 29 uko kwezi Leonce Niyongabo inakivari muri Uganda kubwijwi rya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo tukiri mu makambi habarimye bibijumbu ibigori n'imyumbati yo mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majefo muri Kongo batangaza ko babangamiwe n'impene z'abanyagihugu b'abakongomani zona imirima yabo iri mu ikambi inkurirambuye na Vedaste Ngabo
aba bayinze mu ngambi yo mu Rusenda bakaba batunguruto kaborozi bibihende ko bagira uruhare runini mu konesha mirima yabo ndore ko bagenda bafatirizo hene mu mirima yabo haba kumanywa ndetse n'igihe cy'ijoro nakira uti Imana Auguste ni impunzi ifite umurima muri gatunguru ya gatatu aragaruka ku bibazo bagenda bahura nabyo byo konesherezwa imirima yabo n'abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda
impene ziza kutonera mu ijoro cyanke kumutaga ni kuvuga twe twararimye uturima two mu rugo ariki mu ikambi aga ya gatatu muri gatunguru ya gatatu mu Rusenda
ihene sikabonera gute
siza kona ibyo twarimye ibijumbu cyanyirengarenga ibintu byose twateze kaza mu ijoro tujyamye sigahita ziona kuko bene zo ntibazifunga ziyaziyerera bugace
iyo umubabwiye bababwira gute
twebwe cyo kibazo turakivuga tukavugana nabe ni hene mugaba tubwira ko twe turi impunzi kandi twahungiye ino atamirima twazanye yuko atari ngombwa ko turima gusa ko dukwiye gukoresha ibyo haseri duha bikwiye tutirirwa turarima ko ntacyo bimaze kuko imirima turima matari wacu
iyo muganiriye n'abanyiri hene cyane ntibabaheze ingurane
ba iyo tuganiriye nabo bavuga ati no mutujyane yo mushaka kuko mwebwe ibintu byose mu bironka kuri gusa ntacyo baduha ngo baturihe bo badutuma gusa ngo tugende yo dushaka kubaburanya ngo ntacyo bari bubagire
se ngiyumva Zakaria nawe ni impunzi ifite umurima mu nkambi avuga yuko muri iki gihe iyo babwiye abaturage bo bakongomani ko babonesherereza babasubiza muri aya magambo
abaturanye ibintu bavuga ati muntu ubutaka bwabo ngo babwiye bo bakomendura kuko bavuga ati ntandici twabonye mu butaka bwacu rero impene zacu nshije kuziboha kandi uzoyigirira iki kibi azogezwe imbere hatuzireke kuko nyine zikirishije ko zirishirije izo zishwe twirukana mbwa butumba natwo turezi bakora byose tubana yaturonka umwimbo umuje bi.
Ikumana Rajab umuyobozi wa village ya 24 yo mu ngambi yo mu Rusenda ari nayo ibarizwamo iyi mirima ihene zikunze kugenda zona arasaba borozi ko babafasha kuzirikiye ne zabo bitabaye ibyo abona yuko bizabagora kuvana umusaruro mu byo bahinze.
Nokuri ikintu tubasaba muri umwanya ni badufashe mu mirima yacu nibaze barazishikiriza izo nka zabo n'impene bazijane ahandi ari amashamba atagira inyungu n'abantu nokuri bazijane hariya bazuba badufashije kuko natwebwe turakeneye kubaho.
Mbese usanga iyo byangirise cyane ubona ari iki gihombo muhura nacu
nokuri zimaze kwinjira zikabyonona mu misiri imbere tuzogira ingorane zitari nkeya kubera zamaze kono nibyo dufungura cyangwa ibifungurwa turiko turabirondera ku bwinshi kugira mu misiri imbere bizoboneke ari byinshi twese dushime aribo ari twebwe dushime nukuri ariko bakazobandanya kuzinjiza mu mirima yacu mu misiri imbere tuzogira ingorane nukuri.
Mukemura iki kibazo kiye neza n'imirima y'abaturage n'impunzi umuyobozi wa groupe y'abarara noro bwana Rubunga Juma Joni atangaza yuko bakoze inama yo gusaba abafite ihene n'ingurube ko bajya bazicunga neza kugira ngo zidakomeza kondera abaturage. Tubamenyeshe yuko muri izi hene zona harimo n'ihene z'impunzi z'abarundi ziba ziri mu nkambi. Badasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Mukanya turaza gusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere yaho turi ku munsi wa gatatu nk'uko mubimenyereye turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu. Tuno musi tubayagira kuki mu ntara ya Ruyigi ingwara z'amaso ziri mu zihanze abanyagihugu baho. Abanyagihugu baba 600,000 nibo bituye amavuriro bafise ingorane z'amaso mu mwaka uheze wa 2016. Ni mu gihe muri ano mezi ane aheze abashika 15,000 ari bamaze kwitura muganga basonzwe n'amaso. Abajejwe amagara y'abantu muri Ruyigi bavuga ko hariho byinshi bikibuze mu buvuzi bw'intara kugira ngo biteho abagwayi. Batanga akarurero k'ibibanza bidakwiye hamwe n'abaganga banonosoye kuvura amaso. Mugenzi wacu Haisa Liliane Inamahoro yikoze kuri muganga rongo intara y'ubuvuzi ya Ruyigi Pierre Minani twakurikire.
Abahinga mu buvuzi bavuga ko muri rusangi ingwara z'amaso zibonekeza mu turere twose zigafata abantu bakuze co kimwe n'abakiri bato. Vyongeye izo ngwara z'amaso zifata mu buryo butandukanye bivanye n'icaziteye. Bamwe mu banyagihugu baha mu ntara ya Ruyigi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko bakeneye kumenya ibitera izi ngwara. Muganga Pierre Minani arongeye intara y'ubuvuzi ya Ruyigi arasigura ibitumanya mukuru vy'izi ngwara z'amaso hamwe n'ibimenyetso vyazo.
Mugwayi yumva yamarushe changa kamene kumutu changi amaso agahishira ugasanga ari yagaza mu maso. Hariho nk'indwara y'amaso ishobora kuba yakomotse ku yindi ndwara, ariko hariho n'izindi ndwara zishobora gufatira ku maso nyene. Ni nk'indwara dukunze gusanga ku bagwayi baza kwivuza kubera kumbure ibirere byahindutse, icyo twakwita ama conjunctivite allergique. Izo ndwara ziragwiriye ugasanga umugwayi aza kubwira ko amenetse umutwe canke ukabona nawe nyene ko amaso yiwahishiye kubera kumbure aba ari nko muci ari nk'umukungu mwinshi cyangwa ugasanga ni gihe cy'imbeho nyinshi.
Uyu muganga abandanya amenyesha ko muri izi ndwara z'amaso hari ziva ku ruhererekane rwo mu miryango, agatanga karorero kivuduka ry'umurindi w'amaraso hamwe n'indwara y'igisukari canke nk'izindi ababana hafi bashobora kwanduzanya nk'izo bakunze kwita amaso y'imbwa. Iyo bishitse naho umwana akavuka agwaye amaso akenshi bita umuhondo, abo mu buvuzi barashobora kuyavura agakira bitagoranye. Aha ni mu gihe abo mu mitumba kenshi bayita indwara y'akazuba gaserutse kuko ari bumwe mu buryo bakoresha kugira umwana ashobore gukira. Mukamenya ko aha mu Ruyigi bafatiye kuvyegeranyo bafise umugwi munini w'abagwaye indwara z'amaso wibonekeza mu banyeshure nk'uko makuru dukura mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi abivuga. Ku kibazo cy'uko ikena ry'umuyaga nkuba wibonekeza mu bice bitandukanye riri mu ntandaro y'ibisinzikaza amaso y'abanyeshure iyo bariko basura mu ivyigwa ku muco udakwiye, muganga Minani Pierre yishura ati:
"Suwo muco uheza ugatera indwara y'amaso, ahubwo ugasanga umunyeshure aguma akoresha inguvu nyinshi kugira ngo abone neza. Iyo hari umuco muke akavaha agatangura nko kumereka umutwe canke amaso arashobora gutangura kumurya ivyo binashoboka rero bariko bariga kubanura yuko atanguye kumva ariko araruha biriko biranka yoheza kaza araruhurira amaso kuko benshi usanga arabaheza bakaguma bihatira kugusoma bakoresha inguvu nyinshi baheza bakagira ivyo bimenyetso
mu gihe bigaragaye ko umuntu afise ibimenyetso vy'ingwara z'amaso abaganga babahinga banonose ivyizi ingwara baramuvura mu kumuha imiti mu kumwandikira marori canke mu kubaga iyo bibaye ngombwa atwovuga nk'izizwi ku mazina ya cataract na glaucome nkuko babandanya babimenyesha hari zo bavura zigakira burundu n'izindi bisabwa ku muntu azigendana agafata umuti ubuzima bwiwe bwose muganga Minani Pierre aramutswe ino ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi aratubwira uburyo butandukanye bavura abafise ingwara z'amaso
nikuvuga yuko murage amarori muganga ashaka kwandikira umugwayi haba harimo ubabasha bwo gushobora kugukwega ikintu kiri kure canke mbere ugasanga nabagwayi bafise ikibazo kubona ibintu biri hafi cyane naho nyene umuganga araheza akamwandikira amarori ahuye n'ico kibazo afise ugasangana amarori arimo ububasha bwo gushobora kwegeza kure ico kintu imiti ya mama akenshi ni imiti umuganga ashaka guha umugwayi kugira ngo gusapfupfa haze bimenyetso bimwe bimwe
uko bintu biri aha mu ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi nuko hari ubukene bw'abaganga banonosoye kuvura bene izi ngwara ani mu gihe hari ibigo bibiri gusa ku rwego rw'intara yose byiturwa nabo bagwayi navyo nyene bivuriramwe abaforoma b'abahinga bita mu gifaransa technicien supérieur en ophtalmologie byumvikana ko atari abahinga kanuni banonosoye kuvura ivyizo ngwara muganga Minani Pierre aravuga ingene bagerageza kuvyifatamwo
umuganga afise ibikoresho araheza akabumviriza akabapima hanyuma ari nk'indwara abona ko ashobora kufasha uwo mugwayi akamufasha ariko ari nk'igihe abona ko bimurengeye agaheza akamurungika aho bashobora kumutunganiriza gusumba aha novuga yuko nk'izi z'uruhumyi bisaba yuko umugwayi barinda kumukora bakamubaga ico bita operation izo rero nizo usanga umuganga ategerezwa kurungika uwo mugwayi cyane cyane abafise ibyuma bikwiye bashobora gukora iyo gisho gihe
Hambavu y'ubu bukene bw'abahinga bizi ngwara z'amaso haribonekeza kujuragirika kuba babandikiwe imiti ibintu bikunyugwa kandi nuko atabigo bikorana na mituweli mu kuvura amaso mu ntara kugira byorohereza abagwayi mu bijanye n'uburyo bw'amafaranga kuri izi ngorane mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi mu ntara ya Ruyigi ntibahakana ko ari imwe mu ntambamyi ku bijanye no kuvura abafise izi ngwara z'amaso
icyo twovuga nuko kubera amagara ikintu kizimbere baraheza bakagura ayo marori ku giciro bishijana kwijana
uyu muganga Minani Pierre arongoye ino ntara y'ubuvuzi arangiza amenyesha ko benshi bafata minenegwe ingwara z'amaso kandi zishobora gutera uruhumyi iyo zitavuwe neza hakiri kare mu ntara ya Ruyigi Kaiser Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
No musi saa 10 mugenzi wacu eje ni Mukankusa akaza kugaruka kundwi yahariwe urucanco muri Afrika ntimuze rero gusigwa n'ico kiganiro muri sanga igihe c'isaha a 10 imbere ko dusezerana tubabwire muri make ko urongozi bw'igipolisi mu karere kagizwe n'intara za Muyinga Karusi na Cankuzo bugiye korohereza abatwara abantu n'amapikipiki kuronka uruhusha rwo kugendesha ivyuma urongoye igipolisi muri ako karere avuga ko bimaze kugaragara ko abagendesha amapikipiki bakoresha impusha za magendu abagendesha ivyuma bagasabwa kwisunga amategeko yo mwibarabara no kwirinda ubucuruzi budaciye mu mategeko inkuru dukesha umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndaruri inze Nino ngaha dusozire kino kiganiro murakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ya hiwanya ari kumwe na ingenieur Diane Nahazwe twari kumwe mu kiganiro iwanyu mu ntara tuzongere duhure jo nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.